Ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiriwe cyamwaramutse bakunzi b'ikiganiro yaga bivanye naho muherereye kuri mikro ni Jewe Mabre Kavunja Paul. Muradukurikira ku rubuga ngurukana bumenyi West2 akaburungonge akaburungo info. Duhere mu rusenda kuyu wa gatandatu w'indwi turangije niho hasoze uruganda rwo gukarisha ubwenge ku bijyanye n'ububangutsi mu guharanira amahoro mu kibano bita DRP mu Gifaransa, aho akaba ari mu micungaro ya Rusenda. Ishyirahamwe Internews rifadikanije n'ubumwe bw'abakoranabushake mu guharanira ubuntu bita SVH mu cyama cy'Igifaransa ryaritanze biboneka mu bubangutsi bwo gukemura ibibazo mu guharanira amahoro hagati y'impunzi z'Abarundi hamwe n'imiryango y'abakiriye aho mu Rusenda. Inkuru irambuye na Odette Niyibizi.
Abazitabye bamenyesha ko bahakuye ubumenyi mu gutatura amatati bidaciye mu nguvu. Abo nabo barasaba amashyirahamwe yatunganije izo nyigisho kubandanya bafata mu mugongo kugira bashobore gushika ku ihangiro bihaye. Ushasha wo gufatanya ibikorwa by'amashyirahamwe Internews na SVH umugambi wo gutatura amatati yokwaduka mu kibano mu mugambi w'ishyirahamwe Internews wiswe gwaruka impunzi z'Abarundi soso makuru ikiyago amahoro n'umubano mwiza.
Tugume aho nyene mu Rusenda. Abanyamakuru 17 bagizwe na 10 b'Abarundi bishiramwe Internews bari mu mugambi ugwaruka rw'impunzi z'Abarundi mu koronka amakuru n'umutekano ufashwe mu mugongo rumwe bwa Buraya bararonkejwe inyigisho nkarisha bwenge z'imisi 10 mu nyubako ya radio Ngoma ya Amani mu Rusenda. Edonido na Pascal Ndayishimiye.
Ishyirahamwe Internews rifadikanije n'ubuyobozi bukuru bw'i radio Ngoma ya Amani bararangije igikorwa cyo kumenyereza abamenyeshamakuru b'iyo radio hamwe n'abandi bakorera iryo shyirahamwe harimo 10 b'impunzi z'Abarundi hamwe n'indwi b'abakongomani. Kubw'abitabye izo nyigisho bamenyesha ko byababereye ingirakamaro kuko baronkeye akaryo ko gushyira mu ngiro ibyo bari bafise mu mutwe.
Yego, ni cyo Alexandre Bizimana.
Uri umwe mu bantu bamaze iminsi bari mu nyigisho zimaze iminsi 10, urashobora kutubwira ni ikihe kintu mubona mwungutse mw'izi nyigisho?
Barahamenye ibintu byinshi ku bijyanye n'iyandikwa ku mwandiko w'iradiyo. Turazi kudistinga amasorte y'inyandiko tutegereza kwandika mu gihe turiko turakora inkuru zacu dusanzwe dukora misi yose. Twarahungukiye kandi ukuba twaragiye kuri mikro live.
Ku ruhande rw'umwigisha umushinga ntagira ibere Bahindwa yemeza ko muri make byagenze neza, agasaba abo bari aho kugira inguvu kugira bamenyere umwuga kanatsinda kwiga no guhozako. Tubibutse ko izo nyigisho zatangiye igenekerezo rya 16 Myandagaro zikaba zarangiye ku munsi wa 6 igenekerezo rya 25 Myandagaro uyu mwaka.
Turangirize aya makuru Ibaraka. Inama rukokoma y'abarovyi bo mu kiyaga ca Tanganyika irategekanijwe mu kwezi kw'icenda 2018 ku bijanye no guhanahana ivyumviro ku busuma bw'isenga zo kuroba bahura nabwo. Jean Paul Basangwa umufatanyabikorwa mw'iryo shirahamwe yavuga ko isenga zirenga 286 hamwe n'imashini 55 z'uburovyi nizo zimaze kwibwa kuva mu kwezi kwa mbere 2018. Amani Daudi mw'ijwi rya Yvette Munezero.
Isenga 10 zo kuroba zaribwe mu kiyaga Tanganyika muri ingari heze neza na neza hagati yo kuwa mbere no kuwa gatandatu. Inkuru yatanzwe n'umushinga w'ibikorwa w'umugwi w'abarovyi bakoresha isenga mu kiyaga Tanganyika. Kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi 2018 isenga 286 n'imashini 55 z'ikirovyi zaribwe n'abantu bataramenyekana. Jean Paul Bisangwa Tabanza umushinga w'ibikorwa w'uwo mugwi aratumirira abarovyi ko bato kwibesha ngo bagure izo mashini n'insenga z'uburovyi vyibwe. Kubw'ivyo mu gusuzuma ubusuma bwabaye bwisubiriza no gufata ingingo mu gukingira ibikoresho by'akazi, ikoraniro kaminuza ihuza abarovyi b'i Makobora n'abitarama mu karere ka Fizi rirategekanijwe muri uku kwezi kw'icenda gutangura umwaka w'ibihumbi 2018.
Inaha nsozereye iki kiganiro Serge Bisimwa niwe yakibateguriye ahagarikiwe na Jack Aora kuri mikro ya Rejewe Mabre Kavunja Paul. Imana ishishikare kubarinda na ubutaha.